Manda nya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe inshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika hisamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio gatano muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Ndese hariho intara zine twasanze zifise n'ibitigiri biri hejuru ya 60%, nanone nk'intara ya Kirundo, intara ya Ngozi, intara ya Kayanza n'intara ya Ruyigi.
Uwo ni muganga Prosper Alain Bimenyimana yakoze amatohoza ku mfunguro mu miryango yo mu Burundi, aravuga ku ngwara zifatiye ku gufungura nabi mu ntara zitandukanye z'ico gihugu. Iyo nkuru co kimenyereke ingene impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda neza na neza mu gisagara ca Kigali ziriko ziriyungunganya. Ni mukanye sase muwe hafi ya maradio yanyu kwidonito. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ndanabashimira ko mwatoye kumviriza amakuru y'ijwi rya Amerika. Abarongo intara z'u Burundi bafitikanije n'ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro muri ico gihugu bashize ahabona kuri uno wa gatanu uko ivy'imirire y'abana batarakwiza imyaka itanu vyifashe. Ivyigwa vy'ivyo bisata bibiri vyakoreye hamwe vyerekana ko ice 57% vy'abo bana bugarijwe n'indwara zituruka gufungura nabi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Abana bataragera ku myaka itanu nibo begwa nayo matohoza yakozwe n'ico kigo c'igihugu kijeje gutororokanya ibiharuro mu Burundi. Uburongo ico kigo yabanje gusigurira abasorokera intara igituma leta yariyumviriye gukura amatohoza ku bijanye n'ingene abo bana bari muri ivyo bigero bafungura. Nicolas Ndayishimiye arongoye ikigo Istebu.
L'enquête voulait estimer la prévalence de la malnutrition aiguë.
Nicolas Ndayishimiye ati ayo matohoza yakozwe kugira hamenyekane ingaruka ku magara y'abo bana zituruka ku gufungura nabi bari hagati yo kuva ku busa gushika ku mezi 59 ku rwego rw'igihugu. Ayo matohoza yakozwe mu burere 46 bujejwe amagara y'abantu hakoreshejwe ubuhinga bwa none bunyaruka bwitwa smart. Abasorokiye intara muri iyo nama yo gushikiriza izavuye muri ayo matohoza bashikirije ko ubukene mu miryango ariyo ntandaro y'izo ngwara zituruka ku gufungura nabi kuri abo bana bakiri bato. Banashikirije ko abimukira ahanini aribo bakunda kugira izo ngorane kuko ata matongo babafise aho bimukiye. Ivyo bikavugwa cyane cyane ngo mu ntara ya Cankuzo ni mu buseruko bw'u Burundi. Muganga Prosper Alain Bimenyimana yakoze ayo matohoza atumwe n'ikigo Istebu yabwiye Ijwi rya Amerika aho izo ngwara zifatira ku gufungura nabi ziri ku rugero rwo hejuru mu gihugu hagati.
Ku bijyanye nabyo n'abantu bafise igikuriro kidakwiye ico mu gifaransa twakwita malnutrition chronique, aha niho twavuga ko ibintu bitameze neza kuko intara 17 kuri 18 zose zifise ibiharuro biri hejuru y'urugero ishyirahamwe mpuzamakungu OMS ricaritubwira ko bigezwe ko leta isaba abayifasha bose kwica ikibazo cyo hagurukirwa. Aha naho tukavuga ko gisagara cya Bujumbura nico cyonyine gifise ibiharuro biri munsi y'ibice 40%, nayo izindi ntara zose zifise ibice birenga 40%. Ndetse hariho intara zine twasanze zifise n'ibitigiri biri hejuru ya 60%, nanone nk'intara ya Kirundo, intara ya Ngozi, intara ya Kayanza n'intara ya Ruyigi.
Uwo muganga yakoze amatohoza ku bijanye n'indwara zituruka ku gufungura nabi avuga ko ingaruka ari nyinshi kuri abo bana bakura bazingamye. Muganga Bimenyimana atanga zimwe muri izo ngaruka.
Umwana muri kazoza usanga ubwenge atati mu bwenge no mu gutegera atateye imbere cyo kimwe n'abandi bana bangana. Aha biro bigatuma uwo mwana mu ishuri adategera bikwiye gucyo ntazarunguruzwa, hama bikazotuma we nyene ku byo yokwimariye hari ikivako no ku byo yomariye igihugu hariho igice gisubira inyuma. Ugasanga igihugu muri kazoza ntigifise abantu baciye ubwenge bashobora kugikorera. Ikindi gishobora kubuza kukuru umwana nuko iyo ageze tomboye guko no gupfa arakarirwa kurusha abandi bana, yatomboye akagera mu bigero naho acagira izindi ngwara. ingwara ngendanwa ingwara y'igisukari cyangwa ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso ibi byose bivuye ku kuntu aba yaragize ibibazo uguhera kiri mu mbanyi kwa nyina yiwe no kugwa wiwe no kugera kwize imyaka ibiri muri bibijanye n'ingene yagiye arafungura
ayo matohoza yakozwe n'ikigo Istebu akavuga ko intara ya Ngozi ari yitwa Ridarapo muri izo ngwara zituruka gufungura nabi kuri aba bana bakiri bato abana baharugwa ku bice 64% niwe baguhaye izo ngwara muri iyo ntara yo mu buraruko bw'igihugu kuko ayo matohoza avyerekana Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka inkuru yabo bakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusumubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trove wa akaburungu com Turabandanya n'amakuru tubafitiye aho mu rukurikirane rw'inkuru zibabwira ingene impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zigerageza kwibeshaho uno munsi mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yagendeye abasuka imishatsi y'abagore abahingura ibisharizo by'abakenyezi eka ndetse n'abakora inzara n'utundi tugenegene inkuru yiwe irambuye
ndiko ndasuka ndiko ndamugira bukre tuba twizinze nk'irasore
n'umukenyezi wo mu Burundi kazi akiri muto yicaye ku gatebe karekare imbere y'iwe hari uwundi mwigeme yateze umutwe ngo bamukorere imishatsi ako kazi kiwe agakorera mu nzu irimo n'abandi bagenzi we bakora utundi tugenegene n'ibisharizo by'abakenyezi avuga ko mu buzima bwiwe bw'impunzi ako kazi kamufasha kwibeshaho
ndazi gusuka penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye ndazi gusuka marasta ndazi gusuka madred karamfasha kwifasha bimwe bimwe je nkorera muhira mu masano muri ville kenshi niyo baronga amafaranga ongeze ndagerageza kubera ndafite na page ya Facebook banyugururi niyo ituma ndonka bakiriya gusomba benshi benshi n'abarundi kazi ariko n'abanyarwanda n'abaronse ni benshi ubu
no buri kwarakoregwa imishatsi no murundi kazi ati nashimye guteza imbere abiwacu
ngira ngo birambere nashimye ibi kubera ko ari byo bimara mu gihe kitari gito ni kubera ko nzi ariko ari murundi kazi wiwacu kandi nanje nkabashaka kumuteza imbere nkawo tuzinanye benshi tuza iwiwe kubera niwe tuzi
iruhande y'ubusuka hari ubundi mugabo nawe yoze inzara z'abakenyezi akazisiga akongera gakora n'utundi dusharizo nk'amahereni y'abakenyezi uwo atamahanga arigisha n'ukuri
i Burundi ntavye nakora
tukavuga tuti amahanga arigisha none
cyane arigisha cyane arigisha ndazi gusuka ndazi gukora inzara ndazi kugira isuku y'amaguru naravyize iyo ndi Burundi ndi sure certain ko ibintu atavye no mbanditse problem je wese novuga ko ari amagogo uretse ko atagapfuye atagakira hariho amahereni hariho n'ikindi nari nkiriko ndakora co mwizo si co co gifite utuntu menga dushami amafaranga ijana y'imbombo y'umwana umukate umuceri biharage ahama kandi rako kamfasha kuri hinzu kamfasha no kugura nyene ibindi bintu bitandukanye
hirya gato hari na mugenzi we ahingura utudede twanditse mu ndome z'amazina y'abatwifuza
utudede batwita mu Faransa n'utu bracelet ahanini ni twonkora
udukora mu iki ku muntu kura zihira n'intoki aho hava havamo ikintu
kiboneka yego cyane gose umugenzi yambwiye ndamukorere yambwiye ndamwandikira izina ryiwe urumva aha mu mwanya akava garangira cyangwa ndakamushyira yambwiye ndamushyire ko yitwa Emma hamacyangi nongera ko aka griffe kiwe yashinyo kuvuga ndamushyire ko kantu ari umwanya nk'amasaha 8 gucyo ndiko ndagakora
ugacuka gusha nkangara
bibiri aha ni namazina ni yagoye kwandika ndafata umwanya ndiko ndacapa mu mutwe no ngaha kandi
nk'ijwi rya Amerika urikorera kantu nkako ugacapa mwa amazina
cyane gose ariyo nako twakoze Amerika hari ku idrapo ya Amerika ni u Rwanda baradukunda
aho nyene hari n'ubundi musore akora amafoto canke utuganuke dutangwa mu manza zitandukanye bita amakadre nawe nyene arashima ko bimutunze
jende artiste peintre dessinateur pour ama tableau asanzwe tableau de mariage ama tableau ya anniversaire ama ndakora n'ama tableau nyene hari ama tableau menshi abazungu akunda ko bakeneye usanga ari sophistique udashobora gusobanura ibyo ari byo bakora n'ama portrait
kubongira nk'ifoto yiwanje ubunyana ugacuyisore nkayibona
asha bifata nk'imisi nk'itano gusa mama cinge ndaronka rimwe rimwe ari umuntu ashaka kuza kambwira ati ndashaka kuranga gatabro kanaka nkamukorera iyo ubonye ari nk'umuzungu ushira ku madorari hari igihe usanga rayo nk'umukwezi naronse nkaronka nk'amataburo nk'atatu canka ne n'igihe usanga nabuze
muri iyo nzu imwe twahasanze kandi n'ubundi musore akora mu bunywero avuga ko akora ijoro akaruhuka ku murango aho hose no kugira ngo aronke inge nabaho
tugishika ngamu ntiyibaza ahantu tuzaba gute ntugira sungira nyoko ntugira munsi y'urugo ariko ubu ndazi ukwiye ntunze hajya kuri igariga ndaronka yo kwishura iyo nzu sinshobora kugira ikibazo na kimwe cyo gufungura nkivuze bakunze kuhita ku Barundi
n'inzu imwe imeze nk'uruganda rukorerwamo imyuga myinshi irenga itanu abayikora nabo batarashika ku rwego rwo kugira ishyirahamwe bavuga ko ari uburyo bw'uko uzanywe na kimwe agenda abonye n'ibindi bihakorerwa akabashorera canke akazobibwira abandi
ariko arasukisha agaca abona agakomo keza abamama hari bamwe bamwe usanga bakunda twa tudede two mu nda akaza ati urashobora kunkorera yego birakunda agaca abona tablo hajya none hagaca agira ati nibi murabikora ati yego byose turabikora
nzaragacagenda
biko numwe ngo ntashobora kugenda adatwaye kandi kantu
aba Barundi batera kamo abandi bagenzi babo basangiye ubuzima bw'ubuhunzi haba mu Rwanda canke ahandi kurondera ico bakora aho kwicwa n'amaganya canke ngo bagume bateza amaboko imfashanyo bya Clavier Niyonkuru ikigali ku bwijwi rya Amerika
ikana Pierre Clavier Niyonkuru na wenyine arakenuye abakunzi bagakino murikira ukuri ntiturabibagira mube hafi ya maradio yanyu ariko ndabona hagataho mugenzi Angela Louise Bigirimana atuzaniye inkuru yo kwivuguruza kwa president wa America Donald Trump mu rugendo rwiwe arimo mu Bwongereza reka tumutega amatwi
President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije kuri uyu munsi wa gatanu inyuma yo kubonana n'umushirangaji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May ku ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru mu Bwongereza kuri uwo munsi nyene ari amakuru atariyo umubonano abategetsi bagiranye usa n'utagenze neza ku bw'amakuru President Trump yatangaje mu kinyamakuru cyo mu Bwongereza citwa Dosane aho yeneguye Theresa May ko ariko abyifatamo nabi mu gukura ubwongereza mu muryango umwe bwa Buraya ashemagiza umushikiranganje w'imigenderanire w'ico gihugu ko ari we mukandida bereye wo kuzomusubirira abo bategetsi babiri baraganiriye kandi kuri politike mpuzamakungu harimo na karere ko mu buseruko bwo hagati nk'uko byashikirijwe n'abategetsi bo mu biro kwa President White House aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Aloise, urakoze cyane makuru yacu yo hanyuma uraza kubandanya utubwira ivyo nkuru n'izindi uri kuradutegura ariko hagataho umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth aje kwakira mugenzi we canke President Donald Trump nyene twariko turavuga ari mu rugendo ngaho mu Bwongereza ivyo baza kuyaga ni mu makuru yacu yo hanyuma
banywanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Abakunzi bamurikira ukuri akanya ni rwanyu muryohegwe
ariko gakite ubwo ribuka kumerewe nabi murisho n'umugore wawe bariko barasayangana mufite waronde
wewe ibyo biriki
ati
wewe wabaye gute
oya kubere kuri kushumbira abanyabugo
none ndakwaze amafoto jewe ntunze wibaza ko ndi umwana
oya ndaze ko tari umwana mugabo mbono menga ivya izine yawe warabihebere gakimana murisho
jewe giti ndabahebera wanye bagiye bafo
ukora kwa tatukora
ubaza bona afise uri karabikurikirana
nifyo uwo muntu ninde none kagite
uyi
tugirasha
ubukenyuwe wowo
uriho murika murikirukuri
onega mhii kamonu kwege mkozi ugo mkire mwede kuri makujani
waruzi
aaa
isu tutekeza kuzite la kumuro
aaa
hozi mirane
kanu kuda mihiru ukari aaa masu nate bakwe
ikamile inga renga wafe mwiva tash
yo umba kabole rona hotronza hoturim haa eze mga senze kuzo kwele
kwele
tuzito imvuri giri chik
ahore ero inga zako ni achika tuzo guma tujani mukabo ni imvuri chiti mumenye kwa muzo kubitikwa kujivomera nagufina
yego nane
umwe wese yitegure amenye kazogira umunsi wiwe wo kuvomera
byaravuye bigenda gute
haciye indwi zibiri
Fude Where food? Food anyway. Where food?
Eh, what food? Eh, actually, we will get the food. So I will ask you.
Sanze mu barabara uyu munsi hoho cyo ntarambamba no kuri kwimana
taxi vero
yakuyamagaza makinga agasore nabonye kushaka kunkwepa
taxi vero
gaso banzu rindiri kwanza tuvugane
ndakuririsha
banzu rindiri tuvugane
nibiki none wewe
ahubwo wewe nibiki
ndakuririsha ati rero
ke basi ndakurekuye ayo gaso kuri kusigaye imezu uko
meze gute Ubu rero gomusambisha.
Kwe kusigaye dukwepa kandi turabagenzi bawo gagaso.
Ngwabagenzi banje.
Bacondo, ba John bose sigaye bikawusha. None ukitwizeye gagaso.
Umugenzi n'utari umugenzi ntabonze giye wu.
Sa?
Eh, nuko bimeze.
Nabacondo bagufashije giye mama wawe yaragwaye, bakamurihira umuti n'ucemera ko arabagenzi bawo. Gaso kame.
Nabo kubamurihiye nyamita aracyariho.
Ana yanje we.
Umvuye kurambiye.
Gaso. Niki byakufasha? Ugurabona ko kuvugiye kwa bagwaga na korombe wa muhevye. Ntiwigere uca no kumuraba. Gaso, nagomba ndakubwiye ku mutima wanje uremerewe.
Mugaje nibaza ko ntigeze ndagutuma ngo umutima wawe uremerwe kubera je.
Sa? Gaso,
icyo nigeze ndagutuma none.
Uko ni kumbwiye gaso? Merci.
Ibyo byose ngwane n'izi wanje.
Sa?
Nibaza ko we bitakuraba.
Gaso.
Je?
Nta narimwe ndigira ndaguhemukira. Nigihe wari wagize ingorane, naremeye kumenja. Nkura mu mahera ya kese ku kazi kugira ngo ndagufashe. None, urubahutse kumbwira ayo majambo. Ubu ni wowe ndiko ndumva canke n'uwundi. Ni wewe gwagaya kugize iki? Yakugize iki gaso?
Icyo nzi cyo ndaza.
Funde, nimusuke kwa mazi meshi meshi. Nica make, ateba jama.
Ahubwo muhehe turude komeje mere
nubwo kwera ndi ngoko
yaso
no yari wari ta kugira
ngo ahubwo mbona hari mitigeze gusoroma
eh nanje mbona zorengane ngatwa kwa gucisha kuwepo
zire hezi reka ahubwo duce dusoroma ngeyi turari nawe nuri dusaba kugukoza amazi
Alo?
Alo? Vita ya mwaka?
Nisawa.
Ewe, uriwe njene, tuwasha kufukana?
Gondi jie njene kasore sehari.
None, wanateneza kata ukumba?
Oya, ndi jie njene muta.
Ah, okay. Aho nisawa. None njene kutamara poro, akazina kutu mnevi meze kute.
Aho, mkore obu jaka mutama na kugii.
Alo? Alo? Alo, mwaka?
Ego nakumva muta.
Nibiki nabintu numbise bibomboranye.
Oya yari impene yinjiye munsi. Shush.
Ah.
Shush, okay. Pashura karushwa.
Bo, nako ndakubaza.
Ego.
Nigitu mutamahira poro ngo mbire uko ikogwa nagutumye kiro kiyagenda.
Muta, kandi gikogwa mwantumye nasanze kigoye.
Kigoye gute?
Embere numva ntanguye kugira ubwoba. None wibaza aho gasora atazoteba kamenya ko ari twe twabaturiye mu nzu. Nzomwihisha ko gushika ryari.
Eh, u rero ugomuje kumuririmbira ko rewe wishe nyina.
Niwe wamwishe si jewe. Jewe nakoze ico wantumye.
Umbiriza shanda kubwire.
Numbiriza.
Ugahira hiruka rimena bizokumena inda. Watumva?
Mbeho nyene mpa amategeko nkande. Umuntu uri mu kinyegara tani cacu gisigaranye ngo mpembe.
turi umuhungu aciye ubwenge kandi ndazi gutohoroduka wabwo ufata ingingo uzokwishyuza bitagishoboka
wewe wari ikinjuriye none uri kuransuka ngo nite mu muriro nawe wari wiraramiye hi
umbesha kwa ganda guhanura no kubera ziza ugumije mutima bijya mitora guhaye uranyumva Ite na dada kuhigiru ngana wiza nisha shizu ugova uwanzu ishire kuruhandi
Huhuwa none kuri hiyo mkinyegero kwa umba data wanju dafisu ugova ni uzu kafiji korela
Hanyuma nuhiwa gire gituma na kuru ungise kuhiye gire za gasore Urazi kwale uzo chako ugira ngo tushikire wa undi turondera Urazi ivuka
Ishkwi
Ushaku labi kura changu vireke Aliko izuzo ugira zos Uzo kiwa gire kwa haliba angali kumeye ndakubikiye kuva kera
bukeye bwaho
kitobokiriano sije mbonye ndagishikari ku murima kigisira cindobo camazi cari kisenya kuye mukabo kiko eka rero mbe ndazivomera basha babahungu busaswa bwarongoye bake gusanga meciye kuzivomera Come out to go. Everybody,
yo, Sambo kabazi randuye
nanyanje we yo eh kakambara maza hera bagesera bamuraba bicagiyo
nabo nyaba gesera barandiye umurima wose barakuza ko ntanuboga mutibaza
sikari kareka umuntu akora ikibi nkiki natanuye ndugicanye
none ibintu byabaye cyari kamana ya
twabimenya gute ko natindutse ngo nje kuvomera
aho
ngize ndashika ngasanga ibara ryaguye uko murabwe mu bona
bazirandiye umunyene
nibyo nibura cyari shasha
ibyo ryo byose ababikoze ngibari kure ngibari nimuze tubahige usanga binyegeje mu ishamba nyamihimbire ntibaducarukane
umve bamwe nimuce hijya kandi duce hima
muhe Mwepke, muratingi angao. Tura wafa tatu.
Tinge. Nimugende mwepke. Nimugende mwepke. Chewe numbi tege zaachi. Chewe tege zaachi.
Funde. Hawa mwana hii.
Wapi.
Mwana nangao heju musiki. Mugiti hose heju kwa tariyo wikamufu.
Ya, hino nhae mariyo nukule. Iya na chamuru mwana leone.
Wapi badu chiti yo mihimbiri. Sha. Niba gende bari janye.
Ezaka cyo twahomye basha. Tuzi ndwa kubome. Yo ndaye kuri mari ma basha.
Sha. Mugabo ku isi hari habagesera. Nare nkuba duhoye.
Abagesera gusa. Habagesera. Uduko ni kibindi kiri bahande. Ngo ni bahande. Abari babo se babikoze. Nta kindi badushakira tarurupfu. Yo.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakunzi bagakino murikira ukuru twibaza yuko kabaryoheye kwa gatanu muzoshobora gukurikirana ikindi gice kindi kizoza kibandaniriza kuri ico nyene mukanya turava duhana agahindukira
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. ukurikije ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Nuko rero ejo saa 10 muzobe hagufi ya maradio yanyu muri isanga si gusa kwa gatandatu ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu nkuko mwari muvyumvise tuyubukije incuti bakunze mariko muratwumviriza makoze cyane gose kufata kanya kumviriza ijwi rya Amerika muza gusubira samoya ni minota 30 mu makuru turiko turabategurira muri iyo hariyo iyerekeye inama y'inshira hamwe muza makungu onuje je amahoro n'umutekano ihejeje gufata ibihano kuri Sudani yepfo idonido nico gihe cisaha imwe ni minota 30 nari Jeni mnahazwe kuri mikro hino saa kimenye muhinga bw'ivyuma na engineer bafatikanije twemwe tuti mugire weekend nziza ahiwanyu.